Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Ndabahaye mwiriwe inshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kazi mu makuru yo kuri uyu munsi wa kane igenekerezo rya 2024 gitugutu umwaka w'ibihumbi 2024 amakuru twateguriye tuhere kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Akamu k'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kamagarira Abarundi kwiyandikisha kugira baronke uburenganzira bwo gutora ngo ntaco kamaze kuko Abarundi bishwe n'ubukene n'inzara batewe n'umugambwe Ndayishimiye aturukamwo umuhari mafurundi buhire ukabona ko atakamaro ko kuguma Abarundi batora ababasubiza mu bukene nk'ubwo barimwo. Amakungu nayo arahimbaza kuri igenekerezo rya 2024 gitugutu umunsi wahariwe kugwanya indwara y'ubukangwe. Uyu munsi ngo ushitse mu Burundi bageze ku ntambwe ishimishije mu kugwanya iyo ndwara, ariko mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu basaba ababyeyi gukurikiza ikirangaminsi cyo gucandagisha abana babo iyo ndwara. Imyidogo nayo ni myinshi mu mpunzi z'Abarundi zo mu ikambi ya Nyarugusu zidogera abarongozi b'ikambi ko barihisha amahera menshi impunzi zifise umugambi wo kubaka urugo rwabo. Izo mpunzi zikavuga ko amahera yo kubaka basanze bayatangirwa n'ishyirahamwe ya SER. Kati mwese mwido nido ni mu kanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Ndasubiye kubaramutsa ano makuru tuyahere mu bijanye na politiki. Akamu gaherutse gutegwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho hamagariye Abarundi kwiyandikisha ngo bazitabe amatora ngo ntasho kamaze, uko niko bibonwa n'umuhari Mapurundi Buhire. Uwo muhari ukavuga ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ataco bamariye Abarundi atari kubashira mu bukene butagira izina. Emery Pacific igira neza arongoye umuhari Mapurundi Buhire asigura ko muri demokarasi abashaka kuja ku butegetsi bereka abanyagihugu imigambi itomoye. Iyo babishitse ko ikiringo giheze barabongera, iyo naho bababeshe bakabasezera. Tumukurikire.
Mu Burundi ubwa mbere hoho dufise umugambwe hana kimwe washikanye ku banyagihugu tuba mu gihugu cyanyuma gikenye ku isi yose. Ibyo tubimazemo ikiringo gishika imyaka indwi. Ni ukuvuga yuko muri uwo mwanya CNDD-FDD uyoboye igihugu cy'u Burundi ntiwakuye Abarundi muri ubwo bukene buzura inzara. Urugero rw'inzara mu Burundi ukurikije raporo ya vuba cyane ingana n'ibice 60%. Bishoboka yuko imiliyoni zirenga zitandatu zimaze kubura rimwe canke karenga ingene zifungura. Murabona amahera mvamahanga amadorari n'ayandi mahera nk'amayero n'amapound ingene avunjwa mu Burundi. Bijanye n'agateka kazi na muntu, abantu bapfungwa bazira ubusa, amaprizo murazi yuko yatevye kuzura abantu baryama nako, murazi yuko abantu banyuruzwa ntibatogwe iyo bagiye. Ivyo nivyo lagi ry'umugambwe CNDD-FDD. Umuntu aca yibaza none uwo mugambwe uhimiriza abantu ku nguvu kuja mu matora ubabwira ngo bakore iki kw'Abarundi babonye yuko ataco umaze.
Umuhari Mapurundi Buhire ubona ko amatora yimirije ari inkinamico ugahanura nyabu na leta kwemera kwicarana nabo bose batavuga rumwe ariko bafise ivyiyumviro vyotuma Burundi bushayuka. N'ubu nyene dukurikire Emery Pacific igira neza.
Hari hakwiye kubaho ko iyi leta yikubita gashi ikabona yuko igihugu cayinaniye gutwara hanyuma ikemera ikavugana n'abandi batavuga rumwe kumbure baba bafite ivyiyumviro vyoshayura igihugu c'u Burundi. Ivyo turazi yuko bitazoshoboka. Turavye ingene CNDD-FDD yigenza. Muri ico gihe ntiduhanura umurundi n'umwe kwishira mu kaga kugira ngo kumbure koresha inguvu adafise mu kunigana n'ubutegetsi ukoresha inguvu za gisirikare n'iz'igipolisi, ariko tubwira Abarundi ngo mube maso igihe kizoshika aho ubu butegetsi tugomba guhaguruka tukabubwiza ukuri tuburaba mu maso. Amatora kubitwerekeye tubandanya dusemerera tuvuga yuko igihe abereyemo ninge nateguwe uravye se ni abayigize umugambwe n'abantu basoma bice n'umugambwe uri ku butegetsi waraba ibijanye n'itunganywa ry'itegeko ry'amatora urabona yuko harimwo gukumira kudasanzwe
tubandanye ano makuru mu gisata c'amagara y'abantu kuri igenekerezo rya 2024 Gitugutu amakungu arahimbaza umunsi wahariwe kugwanya indwara y'ubukangwe umushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi barashima aho urugamba rwo kugwanya iyo ndwara rugeze ariko bakavuga ko itaratuzwa burundu Pascal Ndayongeje yaserukiye umushikiranganje bw'amagara y'abantu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu munsi asigura ko iyo ndwara yari yasubiye kwibonekeza mu Burundi mu mpera z'umwaka uheze ariko ko abana barenga ibice 90% bashoboye gucandagwa agasaba ababyeyi kwirinda iyo ndwara ibabaza cyane mu gucandagisha abana babo hakiri kare tumukurikire
kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016 u Burundi bwari bwarasezereye iyo ndwara yari kibonekeza gushika mu mwaka w'ibihumbi 2023 mu kwezi kwa munyonyi w'umwaka mu ntara ya Bujumbura mu karere k'ubuvuzi ka Isare niho hasubiye kwibonekeza ubugendanwa umugera ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida bufatikanije n'abagufasha mu iterambere bwaciye bwihutira gutunganya isekeza mu gihugu cyose byo gucandaga ibibondo icyo gikorwa kikaba cyashyitse umwimbi ushimishije aho hacandazwe abana bagera ku bice 98% ku bari biteze haraheze amezi 10 uyu mugera utibonekeje haba mu bantu cyangwa mu bidukikije mu ntumbero yo kugumana igihugu kizira iyo ndwara dutegerezwa guhagurukira ibikorwa byose bijyanye no gukinga iyo ndwara ku rugero rutari munsi y'ibice 95% y'ababa bitezwe kuronswa urucanco mu gihugu cyose kuri iyo ngo turateye akama abahuzi bose abafasha mu iterambere gushyira ingufu hamwe mu kugira urunani kugira ngo turandurane n'imizi iyo ndwara y'ubukambwe tusubiye guhamagarira abajejwe intwaro amashyirahamwe yigenga abamenyesha amakuru abakora mu gisata cy'ubuganga eka n'umwenegihugu wese mu gucungera ko umwana wese yaronkejwe icyanco zitegekanijwe zimukingira indwara y'ubukambwe dusabye kandi kwigisha abenegihugu akamaro k'urucanco no guhimiriza gukingira abana iyo ndwara gushyigikira amasegeza yo gukinga iyo ndwara n'ibikorwa byose bijyanye n'icyanco zitegekanijwe ku mwana wese sinorangiza ntateye akamu ababyeyi n'abarezi ngo bitwararike gucandagisha abana babo bakurikize na ntaryo ikirangaminsi cy'icyanco gitegekanijwe izo nazo zitangwa uku gukurikira umwana akivuka ku kwezi n'igice ku mezi 2 n'igice ku mezi 3 n'igice ku mezi 9 no ku mwaka n'igice turi hamwe turashoboye gutuza indwara y'ubukambwe
inzamba
Radio Inzamba agateka kawe turabandanya amakuru twabateguriye indwi yose iraheze atani majyamazi rikorotse mu mabombo muri zone Cibitoke ya komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura abanyagihugu bagatinya ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike nka korera amacinya n'izindi abo banyagihugu bo muri iyo zone bagasaba ko leta yotorera inyishu ico kibazo kidasanzwe mu maguru masha iyi nkuru tuyibaze Audace n'imbona
Bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya Cibitoke bavuganye na Radio Inzamba bemeza ko kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze atari marya amazi ririgera riboneka mu mabombo kuva umuringoti utwara amazi uyajana muri komine Ntahangwa wononekaye bavuga ko ubuzima busa n'ubwahagaze kuko ibikorwa bitari bike byahungabanye aho bakavuga nko mu mashuri mu mavuriro n'ahandi
ku munsi wa gatanu Ani mati amazi irakoruka muri iyo komine kiretse uduce tumwe tumwe turimo ya amazi bihemba mu kuzima n'aha hazi usanga hatunze abantu benshi kuburyo ushobora gutonda kuva saa moya y'igitondo ashikana saa kumi y'umugoroba. Amatwi dusunyavuga ko muri stock bitiriwe nyabwoko ngo bataba bari bayifise ibintu bidatahuze na gatoya, ariko rero gushika ubu n'ukuri twabuze ayo duciye nayo tumira ko murazi ko hatari amazi atabutsemo. Imyitoko ni yosaba mu mihana, ku mavuriro, ku mazu y'uburiro, hehe na hehe, icibakibico ni ku mashuri. Umunsi ko hasanzwe hahurira abana benshi, kuri birateye agahinda.
Bafise ubwoba ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike, bagasaba Regidezo kwamiza hafi ibikoresho kugira ngo hagize igipfa gisubirizwe hakiri kare.
Dufise ubwoba rero ko dushobora gufatwa na za ndwara zifatira ku isuku rike, aha twavuga nk'amacinya, za korera, tutibagiye na ca kiza kiri hafi nkende muzi ko kwikukira bica bicika mu duce dutandukanye b'igihugu no muri kano karere. Ni ukuri dusaba rero ko Regidezo yo gukora ibishobotse byose kugira ngo itubeze umuti wongora, tukayisaba ko yotsi igashira hamwe stope strategike y'ibikoresho ku buryo iyo habonetse ikimeze nabi kipfuye icyo gisubiza n'ingufu atakiyononeka, kuko murazifu ubuzima bw'abantu n'amazi asaseka ntibayobore.
Ibyo biruko mu gihe muri karitsiye Ngagara na duke tubonetse kugira bayavome babanza kwerekana urupapuro rwerekana ko biyandikishije mu matora bucaba.
Namugaga ayuhuza duce kandi kwiyandikisha byatangaje mu gihugu cyose, kandi maze iminsi rero yandikishijwe n'umunsi wa mu gitondo sire z'imatsa, kandi mbonera ko yatumye kwibara kandi ko yatuma amazi abakozi bacu yabirukanye ntibashobora kuvoma amazi batashye barabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibonebarabibon wasa mazi atuwa gilanda latangu na kuwaja lika ya tangu kwa tanga mgao kwa kwa huku munu kugaya ya runga wanda kwa ya nikishize mumato
mukamenyako iryo bura rya amazi ryaduse muri ico gisagara mu gihe havugwa ikiza c'ingwara y'ibihara by'inkende gitema kigatongora mu gihugu c'u Burundi bikavugwa ko mbere kiri mu bya mbere bibangamiwe n'ico kiza muri kano karere.
Odest Nimbona arakenuye mbere yo gusozera ano makuru dukubitire mu gihugu ca Tanzania aho impunzi z'abarundi ziba mu ikambi y'Inyarugusu mu gihugu ca Tanzania zifuza kubaka izabo zidoga zibabazwa nuko kugira ngo izo manza zemegwe abakuru b'iyo kambi bazaka amafaranga menshi badashobora kuronka kubera ubukene. Basaba ko ishyirahamwe riraba iby'impunzi ya SER ryobaronsa uburyo iyo hageze izo manza nk'uko ribikora ahandi. Reka inkuru tuyibaze Jean Georges Kibogora.
Izo mpunzi z'abarundi zo mu kambi y'Inyarugusu zidora ziyamiza amafaranga menshi zitozwa n'abakuru b'amazone n'umukuru w'iyo kambi ku mazone ngo bakwa amashinga ari hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bitanu umukuru w'ikambi nawe akabaka ibihumbi icumi. Bavuga ko batumye nyine bakoye amafaranga kandi bagenzi babo baba mu kambi y'induta muri icyo gihugu cya Tanzania bo batayatozwa bagasaba yuko bufatwa cyo kimwe.
Buri mutware arafite igitigiri asenga cy'amahera batanga amazone dara kuri cumi n'ibitanu abavuye kwa prizone ugiye kwa dekani iminoti ya cumi yaba yaka bitanu mu minoti ya cumi twagomba abashyira kure ko bo dusabira kugira ngo natwe tumere nk'abandi kuko kandi y'induta tubagize nta mahera bakagwera kwa mwenegiti kugeza ugere kugira ubukwe nta mahera n'amakeya batangisha ariko abarumba atangishwa n'impunzi nkatwe. Twasaba rero banyakubahwa bahagarariye ikambi ko woroshye baradusikanirayo igisabo cy'abanyagihugu cy'impunzi kugira ngo natwe tworoherezwe kumbure umukene nawe ashyikirwe. Birumvikana ko ibyo bihumbi cumi by'amashiringi n'amahera menshi ahinze mu marundi ibyo bitanu baba batanze ku izone n'amahera menshi nafe kandi abayaronka nibakuru mbadoca kugenda wabajyaga asanga nyine bisi. Twasaba rero ababishoboye mutera akamu mutuvugire kugira ngo icyo kintu akihweze.
Kuri iyo myidogo y'impunzi urwanda rwa radiyo Inzamba agateka kawe twarondeye umukuru w'ikambi y'Inyarugusu ngo agirisha bivuga ko ari kuri twashoboye kumuronka.
Jean Georges Kibogora tumukengurukire nino ngaha duciye dusozerera amakuru twari ko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye bya gahungu nayabashikirije ndabifurije kururanirwa mu banyu no mu byanyu naho gutaha.